Abikorinto ba kabiri kigabane cya gatandatu. Kandi ko dukorana nayo turabinginga inkwerwa ubuntu bw'Imana ngo bubapfeko, kuko yavuze ati, mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Ehubu ni gihe cyo kwemererwamo, ehubu ni umunsi wo gukirizwa ko. Kandi ntitugire icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe, kugira ngo kugabura iby'Imana kwacu ntikugawe. Ariko twishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu vyago, mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwirirwa ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mwemu yera, mu rukundo rutari ruheye iheye, mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana. Tuvise ibirwanisho byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubamfu, mu cubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mu ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma, ariko turi abanyakuri. Twiyumvirwa nk'abatamenyekana, ariko turi barurangirana. Tuboneka nk'abagira bapfe, ariko ari abaturi bazima. Tuboneka nk'abahanwa, ariko ntitwicwa. Tuboneka nk'abababara, ariko tunezerwa iminsi yose. Tuboneka nk'aboro, ariko dutungisha benshi. Tuboneka nk'abatagira icyo batunze, nyamara dutunze byose. Akanwa kacu karabasesekariye, yemwe Bakorinto, umutima wacu uragutse. Ntimwagiwe muri twebwe, nyamara mwagiwe mu mitima yanyu. Nuko ndababwira nk'abana banje, namwe nimwaguke, mwishure nk'uko mwagiriwe.
Nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Kugororoka no kugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Canke uwizera n'uwutizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti, nzobagereramwo, nzobagenderamwo, mba Imana yabo, nabo baba abantu banje. Nuko muve hagati ya ba bandi, mubitandukanye ko Nikora havuze, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanjye nzobakira. Kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, Nikora hashobora byose avuze.